Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 48 bice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu Ijwi ry'Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48 bice 9 ya radio Ijwi ry'Iyobora. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri www.radio.vewa.com mugakurikira aya makuru. Turi no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Abo mu muryango wa Paul Rusesabagina, u Rwanda ruheruka kwerekana ruvuga ko rwamutaye muri yombi, baravuga ko batarashobora kuvugana nawe.
Turagukunda cyane cyane. We love you so much. You have to stay strong as you always been. We will stay strong for you. Turagukunda cyane papa cyane.
Uwo ni Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina. Mu mujyi wa Bukavu mu ntara kivu yepfo muri Repubulika ya Kongo barasaba inzego z'ubutegetsi ndetse n'umuryango mpuzamahanga kwita ku mutekano wa muganga Doni Mukwege n'ubitaro bye Panzi. Urwego rushinzwe gukumira no kurwanya indwara muri Afurika rurasaba ibihugu byose gushyira hamwe mu bushakashatsi bw'urukingo rwa COVID-19. Naho ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara cyasabye leta 50 zose z'igihugu kwitegura gutanga urukingo rwa virusi ya corona ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11. Amakuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Turahera ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri Zimbabwe. Geoffrey Mutagoma afite inkuru irambuye.
Abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Zimbabwe barashimira ikorwa ry'agateganyo ry'umunyamakuru Hopewell Chinono uregwa guhembera imvururu zigamije kurwanya ubutegetsi. Gusa baravuga ko iby'urukiko rwamusabye kubahiriza bibangamiye uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo. Chinono yarekuwe ejo kuwa gatatu nyuma y'ukwezi kurenga afungiye muri gereza nkuru yahitwa Chikurubi. Mu byo atemerewe gukora harimo gukoresha internet no gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi w'umuryango uharanira ubwigenge bw'itangazamakuru muri Zimbabwe, Tabani Moyo, yavuze ko nubwo yemerewe kuburana viwe, iby'urukiko rwamusabye bikandamiza bikanamwambura ubwigenge n'uburenganzira bwe bwo gukora itangazamakuru. Chinono yafashwe kuri tariki ya 20 z'ukwezi kwa 7 afatanwa n'umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, Jacob Ngaruvume. Bombi bararegwa guhembera imvururu bakoresheje imbuga nkoranyambaga mu gutegura imyigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi yabaye iharare mu murwa mukuru wa Zimbabwe tariki ya 31 z'ukwezi kwa 7.
Tuve muri Zimbabwe tujya mu ihembe rya Afurika. Ethiopia irashima Arabia Saudite kuba yakira abimukira nubwo badafashwe neza. Frederic Nkundikije abahiye inkuru.
Ethiopia yashimiye igihugu cya Arabia Saudite ko cyama cyakiriye abimukira b'Abanya-Ethiopia, yamara nta kintu kinini yavuze ukuntu bamwe muri bo bafashwe nabi mu mabohero yo muri icyo gihugu. Ayo majambo yashikirijwe umunsi kwa 4 niyo majambo ya mbere Leta ya Ethiopia itangaje nyuma yaho ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Sunday Telegraph gitangarije inkuru yashavuje amashyirahamwe ajejwe kwitaho agateka kazira muntu, ivuga kandi yerekana amasanamu y'ukuntu abanyafurika amajana n'amajana bapfungiwe mu twumba duto mu bushuhe bw'umurengera bwo muri icyo gihugu cyo mu Bugaragwa. Byongeye benshi muri abo banyafurika n'abanya-Ethiopia. Abanyagihugu ibihumbi amajana n'amajana bava mu gihugu cya Ethiopia hamwe no mu bindi bihugu byo mu ihembe rya Afurika bama bakoze ingendo zishobora kubamwo impanuka baja mu gihugu cya Arabia Saudite baciye muri Yemen, aho baba bagiye kurondera ubuzi hamwe n'ubuzima bwiza. Benshi muri bo bama basubijwe inyuma.
Tukiri ku mugabane wa Afurika, urwego rushinzwe gukumira no kurwanya indwara muri Afurika rurasaba ibihugu byose gushyira hamwe mu bushakashatsi bw'urukingo rwa COVID-19. Frederic Nkundikije niyo nkuru abagezaho.
Eko kamu gatewe inyuma yaho ibiro by'ishyirahamwe mpuzamahanga bijejwe kwitaho amagara y'abantu OMS bitangarije ko ibihugu 76 byo ku isi bikize byiyemeje gukorera hamwe mu mugambi ugutora urucandago rw'icyo kiza hamwe no kurutanga mu buryo atagihugu kizosigara inyuma. Ku munsi wa kabiri Leta ya Amerika yaratangaje kwitazo kwifatanya n'ibyo bihugu muri uyu mugambi wiswe COVAX. kubera president Donald Trump adashaka ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS bigira uruhara muri uyu mugambi. Umukuru w'ibiro bijejwe kurwanya no gukinga indwara z'ivyaduka muri Afrika, John Kengasong, yavuze ku iyo ngingo ibabaje kandi ku igikorwa cyo kurwanya ikiza cya corona gishobora kuba imfa gusa mu gihe cyose hazoba hakiri igihugu kikirangwamo icyo kiza.
Tuve muri Afrika tujya ku mugabane wa Amerika. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara cyasabye Leta 50 zose z'igihugu kwitegura gutanga urukingo rwa virusi ya corona ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11. Inkuru mugezweho na Geoffrey Mutagoma.
Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara kiremeza ko cyatangarije abakozi bo mu by'ubuvuzi muri Leta 50 zose za Amerika na mu mijyi minini kwitegura gutanga urukingo rwa virusi ya corona tariki ya mbere y'ukwa 11. Azaba hasigaye iminsi ibiri ngo Amerika yinjire mu matora y'umukuru w'igihugu. Umuyobozi mukuru w'icyo kigo Dr. Robert Redfield niwe wohereje urwandiko ruvuga ayo makuru ku bakozi bose bo mu bitaro bya Leta muri Amerika mu mijyi ya New York, Chicago, Philadelphia, Houston na San Antonio. Abakora mu by'ubuvuzi, abashinzwe umutekano n'abandi bakozi b'ingenzi nibo bazabimburira abandi mu guhabwa urwo rukingo nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa hano muri Amerika. Umuyobozi w'ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya indwara zandura yaraherutse kuvuga ko yizeye yuko mbere y'uko umwaka urangira hazaba habonetse urukingo rukora kandi rwizewe rw'ikiza cya COVID-19.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abirabura bazira urugomo rwa polisi ntibasiba kwiyongera. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru.
Polisi yaraye irashe umusore w'umwirabura w'imyaka 18 y'amavuko witwa Deon Kay mu murwa mukuru Washington DC. Abapolisi bavuga ko bamurashe kubera ko yarabatunzeho imbunda ya masotera. Ariko ku muryango Black Lives Matter BLM mu magambo ahinnye bivuze ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro, aba bapolisi ntibagomba kubuca ngo babutware, bakwiye kubiryozwa. BLM irahamagarira abaturage gukora imyigaragambyo ari benshi aho uyu musore yiciwe. Mu ijoro ryakeye imyigaragambyo ya mbere yaraye yuhuruje abantu amagana imbere ya station ya polisi imwe yo mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho abapolisi barashe Deon Kay bahagaritswe ku kazi kabo by'agateganyo. Hashize iminsi ibiri undi mwirabura witembereraga ku igare yishwe na polisi mu mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo kuwa gatatu kandi umuryango w'undi mwirabura witwa Daniel Prude watangaje urupfu rwe rutari rwaravuzwe, nawe yishwe na polisi mu kwezi kwa gatatu gushize imunize kandi yari mu mapingu yambaye n'ubusa mu mujyi wa Rochester muri Leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu. Imfu z'abirabura bazira abapolisi zateye imyigaragambyo y'akataraboneka imaze amezi mu gihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Aho umuryango wa Bwana Paul Rusesabagina bahangayikishijwe nuko kuva agejejwe mu Rwanda batarashobora kuvugana nawe cyangwa ngo bamenye n'amakuru ye. Mu kiganiro n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Salem Salomon wo mu ishami ry'Icyongereza, umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba yavuze ko bamuheruka ari Dubai muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu.
Twavuganye ku wa kabiri w'icyumweru gishize mu ijoro ribanziriza urugendo rwe yerekeza Dubai. Navuganye nawe iby'urugendo, hari abantu yaragiye kubonana nabo, yagombaga kugira inama zitandukanye hanyuma akagaruka ku wa kabiri itariki ya mbere z'uku kwezi kwa cyenda. Duheruka kuvugana bwa nyuma ageze Dubai ku wa kane nimugoroba, hari ku isabukuru y'ivuka rya mwisenge neza wanjye akaba n'umwuzukuru we. Tugira urubuga rw'umuryango duhuriraho rwa WhatsApp, nuko rero yohereje ubutumwa kuri urwo rubuga, ubutumwa bunogeye amatwi bwifuriza umwuzukuru w'isabukuru nziza. Nyuma y'ubwo twagerageje kumwoherereza ubutumwa tumubaza niba yagezeyo amahoro, niba meze neza ariko ubwo butumwa ntabwo bwagezeyo twaturongo tubiri tugaragaza ko ubutumwa bwageze ko bugenewe ntabwo twagaragaye nkuko bisanzwe bigenda iyo twandikiranye nyuma y'ubwo icyakurikiyeho nuko kuwa mbere mu gitondo twabyutse tukumva abantu benshi b'inshuti no mu muryango baraduhamagara tubibona ku mbuga nkoranyambaga nuko nshyizeho televiziyo dusanga ari mu maboko ya Leta y'u Rwanda kandi ari mu mapingu.
Turned on the TV, we saw that he was in the hands of the Rwandan government and handcuffed.
You said the trip, about the trip. What was he doing there?
Wavuze ivyerekeye urugendo yaragiye gukora yiki?
My dad had been in Texas for the past
Papa yaramaze amezi muri Texas. Amabwiriza yo kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda COVID-19 yasanze ari muri Texas abari nabo aguma. Yaragiye guhura n'abantu nk'uko bisanzwe. Hari inama yagombaga kugirana n'abo bantu Dubai.
That he was supposed to have in Dubai.
What do you know about what happened in that flight? What kind of plane? What's happening? How did
you get into the water? Ni biki biriko biraba muri make vyagenze gute yashitse gute mu Rwanda.
That's what we don't know, and we know for a fact that he had no intentions of going to Rwanda.
Ibyo nibyo tutazi gusanze neza ko nta gahunda yari afite yo kujya mu Rwanda. Turacyagerageza gushakisha no kuvugana n'ubutegetsi bwa Dubai n'abandi bashobora kuba babona amashusho yadufasha kumenya neza ibyabaye kuko ntiturabasha kumuvugisha. Twagerageje gusaba u Rwanda, twagerageje gusaba urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ariko ntabwo bigeze batwemerera kuba yagira urugendo ajyamo aho ariho hose harimo na Dubai. Kuri twe ntabwo ari igitangaza kuko nibyo asanzwe akora, ariko kujya mu Rwanda ntabwo byari muri gahunda. Niyo mpamvu twemera ko yatwawe mu Rwanda ku gahato.
Aramutse ariko aragutega amatwi wo mubwira iki?
Papa turagukunda cyane.
Namubwira ngo papa turagukunda cyane, ugomba gukomera nk'uko usanzwe n'ubundi ukomeye. Natwe tuzakomera ku bwawe kandi tuzakomeza kubwira isi tuzana ubufasha bwose dushoboye bwo gukura aho ngaho, ariko turashaka gukomera.
Turagukunda cyane papa cyane.
Uwunganira Paul Rusesabagina mu mategeko umubirigi Vincent Lurquin aravuga ko ububirigi bwamenyeshejwe ifatwa rye ku cyumweru mbere y'uko yerekanwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza RIB. Arasaba Leta y'u Rwanda ko yatanga ibisobanuro, akavuga ko u Rwanda rwasabwe na Leta y'Ububirigi kandi nawe akemererwa kumubona. Ni ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Veniste Shimiyimana.
Bavuze ko yafashwe, ariko ikitumvikana ni uko Leta y'Ububirigi yabimenyeshejwe ku cyumweru. Nkaba nibwira ko mu rwego rw'ubufatanye bari bakwiye gusobanurira Ububirigi impamvu n'uburyo yafashwemo, abamufashe. Icyo nakubwira ni uko Ububirigi nta ruhare bwagize muri ubwo bufatanye n'ibihugu by'amahanga u Rwanda ruvuga, ntabwo tuzi aho bishingiye. Mwaba muteganya se gusaba ko uwo mwunganira aburanishirizwa mu Bubirigi? Uwo mwunganira ntabwo agomba kuburanishwa, keretse bigaragaye ko hari icyo yakoze kinyuranije n'amategeko. Bazabanze babitwereke. Hari igihe Leta y'u Rwanda ibisaba abantu batavuga rumwe nayo bari mu Bubirigi bakabazwa. Kuba Rusesabagina atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ni ibintu bishoboka, ariko ntawe nzi uvuga ko yakoze ibyaha bigomba kumugeza mu bucamanza. Muri aka kanya ikibazo si ukuburanishwa. Ububirigi buramuzi, nta kirego cyatanzwe mu Bubirigi kigaragaza ko hari icyo yakoze kinyuranyije n'amategeko. Ntagomba rero kuburanishwa, ahubwo akwiye kurekurwa, akarekurwa akoherezwa hano mu Bubirigi, bityo ibintu bigashobora gukurikiranwa mu buryo bukwiye. Amakuru dufite aravuga ko Paul Rusesabagina yigeze kubazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha bw'Ububirigi ndetse naho atuye hagasakwa.
Il a été interrogé en Belgique, j'étais à côté de lui quand il a été interrogé, mais interrogé sur des
Nibyo yarabajijwe mu Bubiligi, nari mwicaye iruhande, ariko yabajijwe hashingiye ku makuru yari yatanzwe na Leta y'u Rwanda, kandi byakozwe hari uwungirije umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda. Iyo Bubiligi buba hari icyo bumushinja, aba yarafashwe, ariko siko bimeze. Niba ntacyo bahisha, niba twemerere tumubone, babwire Leta y'u Bubiligi uko ibintu bimeze, basubize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Bubiligi yasabye ibisobanuro, niho tuzamenya uko byifashe. Ariko magingo aya icyo nakubwira ni uko ari jye ari na Leta y'u Bubiligi, ntawe uzi impamvu yafashwe.
Tugane noneho mu Burundi. Abantu 19 nibo bamaze kwicwa mu makomine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura na Musigati mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'u Burundi kuva ku itariki 29 y'ukwezi gushize kwa munani. 13 muri abo bari mu mitwe yitwaje intwaro yabonetse muri utwo turere. Abantu basaga 40 nabo bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'abitwaje ibirwanisho bavuzwe mu ntara za Mwaro, Murambya, Bururi na Makamba. Kuri uyu wa kabiri, umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera usanzwe anavuka mu ntara ya Bujumbura yagiye guhumuriza abaturage imukiki. Eroje Birika neza arakomeza inkuru.
Umukuru w'inama nkenguzamateka mushasha yasavye abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura na cyane cyane bo muri komine Mukike imaze iminsi ivugwa mu mutekano muke. Hakaba hari abantu babiri bamaze kwicwa kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze kwijukira kugira umutekano ikorwa kiruta ibindi. Emmanuel Sinzohagera yagiriye kanabahamagarira gukomeza amakomite y'umutekano.
Dukomeze cyane inyabunene komite mixte de securite tuzikomeze kuko abona abanje kutubuza ko dushika ku iterambere rirama. Abo nta kindi barabota atari ukujya kuduca inkokora, dushyigikire abamenye n'umutekano kuko nibo kwira hose. Hanyuma dutange inkuru ku bagenzi intwaro nabo bazitange ku bagenzi umutekano, hanyuma abagenzi umutekano nabo baze bakora akazi kabo.
Mu baherekeje Bwana Sinzohagera harimo Zenon Ndaruvukanye, umushingamateka wo muri iyo ntara, akaba yarinigeze no kwiramutswa umuhari FNL utarahagarika intambara. Uwo mugabo wari mu ntararibonye za Sende DFDD, mu majambo yiwe yasavye ababijejwe kuvugutira umuti ababatera.
Arakaciyemo uko bisanga bivuze, yavuze ko kuri Mukike yatewe, yavuze ko biri Mukike yinjiranwe n'abagizi ba nabi bari hanyibara ari hayo ubundi kuko tuzi ko bari basize ubuzima batatu bagakomereka n'abandi bari bandi bari bigenge byabo. Ibyo rero si ibintu byiza tuganisha mu iterambere. Twarabonye igihe intambara yamaze 93 kugera 2003, turazi ibyononekaye kubera intambara, turazi ingene iterambere ryasubiye inyuma mu ntara yacu kubera intambara, turazi ingene imiryango yatatanye kubera intambara, turazi mbere ko n'abenegihugu basubiranyemo kubera intambara. Urumva yuko hari abantu bakirota kudusubiza mu ngumi. Abo rero ni kubaha ikibanza bakwiye kwavugutira umuti bakwiye.
Mu kurindira kuwo mutusha, Ndaruvukanye yemeza ko imvo nyamukuru yamaze iminsi batera mu duce dutandukanye tw'u Burundi ari gutera ubwoba impunzi kugira ngo ntizitahuke.
Abantu kugirango bafise umugambi wo kuburizamo n'intambwe tugeze ko aho n'abari barunze igihugu bakaja hanze yacu bariko bagaruka mu gihugu bakabona ko umengo wabahombye abakoresha borasi genge mukoreri kugira ngo ugakore umutekano muke bahagarike uko gutanga.
Kuva ku itariki ya 29 ukwezi guheze kugeza ubu, haribonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara za Bubanza muri komine Musigati na Mukike muri Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Musigati hishwe abanyagihugu babiri, 13 mu bateye baricwa n'inzego z'umutekano nk'uko amakuru ava ku rwego rwa komine avyemeza. Cleophatie Nizigiyimana, buramatari w'intara ya Bubanza, yabwiye ijwi ry'Amerika kuri telefone ko kugeza ubu abagize uyu mugwi wateye bataramenyekana igitigiri, kandi ko amaze kwicwa mu bawugize ataramenya bose. Yagize ati "Icyo nobemerera co ni kimwe, nuko atagakacira mu ntara ya Bubanza. Nabajije hose kandi nabajejwe umutekano twavuganye no mu makomine ya Rusaka na Kiganda mu ntara za Mwaro na Muramvya hagati na hagati mu Burundi. Haravuzwe abantu bitwaje ibirwanisho co kimwe no muri Nyanzarake na Kibago ca Makamba mu Manuko. Mu Rusaka abantu bagera kuri 10 barahagaritswe bikekwa gukorana n'iyi migwi, mu gihe Kiganda hafashwe babiri. I Makamba bamaze guhagarikwa bashika 12 kubera izo mvo nyene. Aba biyongera ku bandi 16 bo muri komine Mugamba. Intara ya Bururi mu Manuko ihana urubiya na Mukike kuva kwa 23 ukwezi k'umunani guheze ubundi mugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho wateye muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero abanyagihugu 11 basize ubuzima nk'uko buramatari w'iyo ntara yavyemereje ijwi rya Amerika abagwanyi barenga batanu nabo baricwa umuhari w'agitabara ufite ibirindiro muri kivu y'ubumanuko muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo wemeje ko abateye ibugarama bari abagwanyi babo ariko aba bandi babonetse mu ntara zitandukanye mu minsi iheze nta mugwi n'umwe urabiyitirira canke ngo bemange eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Mu Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye amaze amezi abiri ku butegetsi. Ese hari icyahindutse mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cye muri icyo gihe cy'amezi abiri amaze ategeka? Imiryango mpuzamahanga n'iy'Abarundi bari mu buhungiro iharanira uburenganzira bwa muntu isanga ibintu byarakomeje kudogera. Ari mu gihugu imbere mu Burundi yo yemeza ko byifashe neza. Leta nayo ikavuga ko abahohotera abandi bahanwa hisunzwe amategeko. Kuri ibi byose Pierre Cavenio nkuru yaduteguriyeho iyi nkuru.
Raporisha ya Merigiteka rihanira gateka kazi na muntu mu Burundi yagiye habona yerekana ko abantu barengije na bishwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu mezi abiri ya mbere y'ubutegetsi bushasha kuva mu kwezi kw'indwi guheze. Ibi bitegiri birashimangirwa n'ishami mpuzamakungu Human Rights Watch ry'Abanyamerika naryo nyene rirabira hagufi ibibera mu Burundi. Ashere niko yagize atwara rigiteka uburikorera hanze y'igihugu kuri mikro yejwe rya Amerika.
Biharuro turi turabona birateye ubwoba dufatira ndetse mbere ku biharuro by'abantu bamaze kwicwa muri iyi minsi aho mu kwezi kw'indwi konyene hishwe abantu bashika 49 hanyuma indwi zibiri zo mu kwezi k'umunani hicwa abantu 40. Urumva ko ibyo biharuro ahubwo biteye ubwoba ugereranije no muri iyo myaka iheze. Tuba tubona n'ibiburiburi ko hapfuye nk'abantu nk'abo abana baturiwe iki haba hari amajambo y'ihumure n'ibikorwa bikurikira kugira ngo barabo babishe. Ivyo rero nta bihari murazi yuko ibiro biserukire ishyamwe mpuzamakungu ni mu Burundi kutagatereka kazi na muntu vyugawe murazi yuko amashirahamwe yigenga yirukanywe mu gihugu uno munsi amashirahamwe hari ni amashirahamwe usanga bumwe n'abavugizi ba leta tugira tuti rero uyu mwanya na kajyo keza kuri leta ko yerekana ko ije kuharanira gatereka kazi na muntu.
Iyo raporo ivuga ko ababangamiwe kurusha abandi arabatavuga rumwe na leta cyane cyane abayoboke b'umugambi Sanala wagize kabiri mu matora aheruka hakiyongera ko abaharanira uburenganzira bwa muntu yamara abakora bimwe na rigiteka ariko bobo babikorera mu gihugu babwijwe rya Amerika ko atariko babibona. Ku bwa Gerard Hakizimana atwara Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama agateka kazi na muntu kifashe neza mu gihugu cyose.
Iyo uriko uvuga ibitari byo uburi kurahungabanya agateka kabandi twebwe rero nk'ishyirahamwe riri mu gihugu turemeza ko ibintu byateye bije imbere kandi agateka kazi na muntu ibyako byifashe neza kandi byateye bije imbere mu mpande zose z'igihugu. Mukamuzi ko Burundi hose kwitunganiza amatora bukayatunganya Burundi bose batekanye. Dusaba rero aya mashyirahamwe kudasubira gukoreshwa cyangwa gukora ibintu biri mu politiki kuzuragiza bavuga ko mu Burundi bitameze neza bitagenda kuko usomye ibirimo bandika ibitari byo bandika ibihengamye bandika ibifite intumbero zabo bipfuza nibyo bamwe bandika kuva imbere y'2015 mu gihe tuzi ko Burundi butekanye abarundi babanye amahoro mbere n'impunzi ziri hanze zikaba ziriko ziratahuka.
Icyo bikoze abahinga bari giteka na Human Rights Watch batunga gatoke bamwe mu nzego za leta nk'urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamye mugambwe uri ku butegetsi ko aribo baza kwisonga mu guhohotera uburenganzira bwa muntu. Igihe yatangura amabanga yiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyemeje gufata mu minwe ico kibazo c'abahohotera abandi.
Nimugira ubwoba ndazirindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu ivyingimba nibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira n'ibwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi. Turifuza yuko ibyaha bihanwa habaye wakoze icyaha yaba uri muri leta cyangwa wundi twese tumushengeze.
Kuri ayo makenga yiyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH urashima ko imvugo ya Perezida Ndayishimiye yatanguye kujana n'ingiro Sixte Vinyine Muraba atwara uwo mugwi kuri mikro yejwe rya Amerika.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro, kandi murabibona ko n'ugize agakosa gatoyi abafashwe iyo muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba, kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze. Ikiro ni kintu gishobora kuremesha abarundi, tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu kariko karahungabana, haba mu mitumba, haba mu makatsi, eka mu Burundi bose. Tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye, kandi atamuntu numwe amuhatira kucadakeneye.
Ishami mpuzamakungu ONI rimenyesha ko amezi atatu ya mbere y'ubutegetsi bushasha ari yazo kwerekana ishusho jinge n'ibintu bigiye kugenda mu gihugu muri ico gisata gikomeye cagateka kazina muntu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Bamwe mu batuye mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu yepfo barasaba inzego z'ubutegetsi ndetse n'umuryango mpuzamahanga kwita ku mutekano wa muganga Denis Mukwege n'uw'ibitaro bye bya Panzi. Ibyo bikubiye mu nyandiko bashyikirije ubuyobozi bw'intara kuri wa kane nyuma yo gusoza imyigaragambyo yo mu mahoro bakoze mu rwego rwo gushyigikira uwo muganga. Umunyamakuru wacu Temistokere Mutijima abagezeho ibindi kuri inkuru.
Akona kamo kababarirwa mu magana bitabiri imyigaragambyo yo gushyigikira Dr. Denis Mukwege aho mu mujyi wa Bukavu. Iyo myigaragambyo y'amahoro yateguwe n'imiryango ya sosiyete sivili itandukanye ikorera mu ntara ya Kivu yepfo. Mu mboni zimwe mu isoko z'ijwi rya Amerika aho i Bukavu, bigaragara ko yari yitabiriwe kuva ku baturage basanzwe biganjemo ab'igitsina gore, urubyiruko n'abagabo bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto, kugera no ku banyapolitiki bo ku rwego rw'intara.
Turi mu myigaragambyo mu rwego rwo kwereka isi ko ubuzima bwa Dr. Mukwege buri mu kaga. Turasaba ko arindwa, turasaba ko ubutabera bukora akazi kabo. Dutekereza ko Dr. Mukwege yahindutse umurage w'isi yose, akaba n'ishema kuri twe Abanyekongo. N'inshingano zacu nk'abaturage ba Kongo ba Kivu yepfo kumurinda no kumwereka ko tumushyigikiye mu guharanira ubutabera n'ukuri.
Abitabiriye imyigaragambyo yo gushyigikira uwo muganga rurangiranwa w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore batangiriye urugendo rwabo ku ishuri rikuru nderabarezi ESP barusoreza ku cyicaro cy'intara ya Kivu yepfo, aho bashyikirije abategetsi b'iyo ntara inyandiko ikubiyemo ibyo basaba. Iyo bavuze ko igenewe umukuru w'igihugu Bwana Felix Antoine Tshisekedi.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabasaba gukora ibishoboka mu buryo bwihutirwa kugira ngo Dr. Denis Mukwege acungirwe umutekano, cyo kimwe n'izindi mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ziharanira ukuri n'ubutabera, ngo tubone amahoro arambye aha muri Kongo. Turabasaba kandi gutangiza iperereza ryimbitse mu rwego rwo kugaragaza abo bose bamutera ubwoba kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera.
Bwana Daniel Rwaboshi, umuyobozi wungirije ushinzwe ibiro bya guverineri w'intara, yabijeje ko ubutumwa bwabo bwakiriwe kandi bugezwa vuba ku wo bugenewe.
Inyandiko twakiriye aha ni igenewe umukuru w'igihugu. Twe nk'abayobozi b'intara mu izina rya guverineri Tengwa Bije, icyo tugomba gukora ni ukwakira inyandiko no kuyigeza ku igenewe ari we Perezida wa Repubulika, hanyuma nawe akazatanga igisubizo.
Uretse gusaba ko uyu muganga wegukanye agashimwe kitiriwe Nobel kuwa haraniye amahoro ku isi ka 2018 acungirwa umutekano, abamutera ubwoba bakabibazwa, abigaragambya bongeye gusaba ubutabera ku byaha byibasiye inyokomuntu, bavuga ko byayogoje igihugu cyabo kuva mu mwaka w'1996 kugeza na n'uyu munsi.
Turasaba ko uriya rukiko mpuzamahanga nawe yakomeje gusaba rushyirwaho kugira ngo bariya bose bakoze amarorerwa y'ubwicanyi babihanirwe nk'uko amategeko abiteganya. Ubutegetsi bugendera ku mategeko bugomba kubanzirizwa no gucira imanza abo bose bakoze amabi muri Kongo, harimo n'abanyamahanga. Nge ndagaruka kuri James Kabarebe, twese twiboneye aha ayoboye umutwe mugari w'ingabo z'u Rwanda. Niba ubutabera bwa Kongo budashobora kumuburanisha, umuryango mpuzamahanga ugomba kubikora. Niyo mpamvu mu kwifatanya na Dr. Mukwege dusaba ko hashyirwaho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Kongo.
General James Kabarebe, umujyanama wa Perezida Kagame mu by'umutekano. n'umutekano uvugwa n'aba banyekongo. Iki kibazo cy'ubwicanyi bwakorewe abasivili muri Kongo aheruka kukigarukaho mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu. Ikibazo cy'umutekano wa Dr. Denis Mukwege cyazamutse nyuma yaho ubwe atangarije ko hari abantu bamwibasira ndetse n'abamutera ubwoba binyuze mu nzira zitandukanye zirimo n'imbuga nkoranyambaga. Uyu muganga w'inzobere yatangaje ko uko kumwibasira byaturutse ku gutangaza aho ahagaze ku bwicanyi bwakorewe abaturage bo mu gace ka Kipupu muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Uwo yibukije ko urwo ari uruhererekane rw'ubwicanyi bwibasiye abatuye uburasirazuba bwa Kongo kuva mu myaka y'1996 na n'uyu munsi rugikomeje. Kuva icyo gihe kugerana n'ubu, uretse aha muri Kongo, hari n'imiryango mpuzamahanga yahagurutse isaba ko umutekano wa Dr. Denis Mukwege ndetse n'abakozi b'ibitaro bye byapanze ukazwa. Ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu naryo riheruka gusaba ko hakorwa iperereza ku makuru yuko haba hari abashaka kwica Dr. Denis Mukwege. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukanga.